Radio Ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19.22. Mu Rwanda mutumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Muri Uganda mutumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Kisoro. Ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba ngiye gushikirizwa nanje Fidel Yongabo. Inyuma yaho President Donald Trump wa Amerika atangarije ko Amerika igiye kuva mu ishyirahamwe ry'impuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS, umuvugizi waryo yatangaje ko iyo ngingo nk'iyo ibabaje kandi ko OMS yizeye ko Amerika izokwisubirako.
We hope the United States will reconsider and we look forward to engaging in constructive dialogue to maintain the partnership between the United States of America and WHO.
Uyu ni umuvugizi wa OMS Tarik Jarasevich mu kiganiro yahaye abamenyeshama kuri Geneve mu Swiss agira ati turizeye ko Amerika izohindura iyo ngingo kandi turiteguriye kuja mu biganiro na Amerika kugira imigenderanire hagati ya OMS na Amerika ibandanye kugira abanyagihugu bo ku isi yose baharongere akarusho. Inkuru irambuye ni mukanye. Abategetsi baba Taliban kuri uyu wa kabiri batangaje ko barekuye abanyamerika babiri mu kubahiriza mu nkoko mu kubasubiza mu nkoko umwe mu banywanyi babo yarafungiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera yagirizwa ibyaha by'iterabwoba n'urudandazwa rw'ibiyaba mutwe yarekuwe. Kuri uyu wa kabiri ingabo za Israel zavuze ko zakoze igitero mu gisagara cya Jenin mu ntara ya Cisjordania. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko cari kigenewe kurandurana n'imizi iterabwoba muri ako karere. Idonido kuri izi nkuru ni mukanye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko Amerika izova mu ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS. Avuga ko iryo shyirahamwe ryigenjeje nabi mu gihe cy'ikiza cya COVID-19 no mu bindi bibazo by'amagara y'abantu ku isi yahuye navyo. Eugene Mukankusa araduha ibindi kuri inkuru.
Trump yavuze ko OMS yananiwe gukorera mu bwigenge biturutse kuri politiki zidahwitse z'ibihugu biri mu muryango wa OMS, bivuga ari kijyana kandi ko wategetse Amerika kwishyura akayabo k'amafaranga bidakwiye kuko ntaho ahuriye n'igiteranyo cyayo ibindi bihugu binini nk'Ubushinwa bitanga. Perezida wa Amerika yavuze ko ibyo bitazongera. Yabivuze kuri uyu wa mbere asinye itegeko ryo gukura Amerika muri OMS. Kuri uyu wa kabiri OMS yavuze ko ibabajwe n'icyerekezo igihugu nterankunga cyafashe. Umuvugizi wa OMS Tarik Jarasevich yabwiye abanyamakuru i Geneve mu Busuwisi ati turizera ko Amerika izisubiraho kandi twizera rwose ko hazabaho ibiganiro byubaka bigamije inyungu za buri wese abanyamerika ndetse n'abandi bantu ku isi hose. Icyemezo cy'Amerika gishyiraho igihe cy'amezi 12 cyo kumenyesha OMS mbere yo kuva muri iri shami rya ONU ryita ku buzima no guhagarika imisanzu yose mu bikorwa byaryo. Kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo muterankunga ukomeye wa OMS. Iki gihugu gitanga hafi 18% by'inkunga yose OMS ibona. Ingengo y'imari y'umwaka wa 2024-2025 yari miliyari 6,800,000,000 z'amadolari. Kuva muri OMS kwa Amerika bishobora kuzagira ingaruka kuri gahunda zitandukanye z'umuryango nk'uko inzobere nyinshi zabiziri imbere ndetse no hanze ya OMS zibivuga, cyane cyane izirwanya indwara y'igituntu cyandura cyane kandi gihitana abantu benshi ku isi kimwe na virusi itera sida na sida ubwayo n'abita ku bindi bibazo by'ubuzima byihutirwa. Iteka rya Trump riteganya ko ubuyobozi buzahagarika imishyikirano ku masezerano ya OMS ajyanye n'ibyorezo mu gihe Amerika izaba igenda iva mu muryango. Iri teka rivuga kandi ko abakozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakorana na OMS bazahamagazwa kandi bagahabwa izindi nshingano kandi ko guverinoma izashakisha abafatanyabikorwa kugira ngo bakore ibikorwa OMS yakoraga bizaba bikenewe.
Urakoze Eugene kuri iyo nkuru. Abategetsi ba Taliban kuri uyu wa kabiri batangaje ko barekuye abanyamerika babiri mu kubasubiriza mu nkoko umwe mu banywanyi babo yarafungiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera yagirizwa n'ibyaha by'iterabwoba n'urudandazwa rw'ibiyaburamutwe yarekuwe. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Afghanistan bwatangaje ko umunya Afghanistan yarekuwe yitwa Khan Mohammad. Ubwo bushikiranganje bwatangaje kandi ko uwo mugabo yafashwe haraheze imyaka 20 ari mu ntara ya Nangarhar iri mu buseruko bwa Afghanistan. Mu nyuma yaho yararungitswe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho sentare yo ku rwego rw'igihugu yamwegetse ko ivyaha vyatumye ahabwa igihano co gupfunga ubuzima bwiwe bwose muri Leta ya California. Leta ya Afghanistan yatangaje amazina y'abanyamerika babiri barekuwe. Yamara amakuru yatanzwe n'inshuti zabo n'ibinyamakuru vyo muri Amerika yavuze ko abo bantu ari Ryan Corbett afise imyaka 42 na William Wallace McKenty afise imyaka 69. Umuryango wa Ryan Corbett kuri uyu wa kabiri watangaje ko bashima bivuye inyuma Imana kuba yazigamye ubuzima bwiwe ikamutabukana mubiwe inyuma y'iminsi 894 itari yoroshe na gato. Guhanahana abanyororo ni igikorwa cari kimaze amezi atari make kiriko kirategurwa. Ico gikorwa cabaye mu masaha ya nyuma ya president w'umudemokrate Joe Biden yari akiri mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu. Hari imbere yuko president w'umurepublika Donald Trump arahira mu mabanga y'umukuru w'igihugu ku munsi wa mbere.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kuri uyu wa kabiri, ingabo za Israel zavuze ko zakoze igitero mu gisagara ca Jenin mu ntara ya Cisjordania. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko cari kigenewe kurandurana n'imizi iterabwoba muri ako karere. Donido kuri inkuru na Eugene Mukankusi.
Ministeri y'ubuzima ya Palestina ifite icyicaro i Ramara yatangaje ko icyo gitero cyahitanye abantu 8 nyuma y'iminsi mike ihagarikwa ry'imirwano hagati ya Israel na Hamas ritangiye kubahirizwa mu ntara ya Gaza. Mu itangazo rihuriweho n'igisirikare n'ikigo gishinzwe umutekano cya Shin Bet, bavuze ko hamwe na polisi yo ku mupaka wa Israeli bagabye igitero cyiswe Iron Wall i Jenin. Mu itangazo ryashyizwe hagaragara nyuma gato yo gutangira icyo gikorwa, Netanyahu yavuze ko iki gitero cyari kigamije kurandura burundu iterabwoba i Jenin, kandi ko ari bumwe mu buryo bwagutse bwo kwitambika imbere ya Irani, aho yohereza intwaro zayo hose muri Gaza, muri Libani, muri Siriya, muri Yemeni no muri Cisjordania. Guverinoma ya Israeli yagiye ishinja Irani gushyigikira imitwe yitwaje intwaro mu mpande zose z'uburasirazuba bwo hagati, harimo na Hamas muri Gaza, no gushaka koherereza intwaro n'amafaranga abarwanyi bo muri Cisjordania. Umuryango utabara imbabare muri Palestina wavuze ko abatabaye bwa mbere bavuye abantu 7 bakomerekejwe n'amasasu mazima, kandi ko ingabo za Israeli zarimo kubabuza kugera muri ako gace. Guverineri w'intara ya Jenin Kamal Abu Arab yatangarije ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP ko iki gikorwa cyavogereye inkambi y'impunzi. Uyu muyobozi yongeyeho ati byaje vuba cyane, kajugujugu mu kirere n'imodoka za gisirikare za Israeli ahantu hose.
Igipolisi cy'Ubutaliyano cyataye mu mvuto umukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha rwa Libya arondegwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ibindi twumvirize Thomas Kamilinde.
Osama Najim uzwi cyane ku izina rya Al-Masri yafatiwe mu mujyi wa Turin mu majyaruguru y'Ubutaliyani ku cyumweru, ariko parike yabigejeje bwa mbere mu itangazamakuru kuri uyu wa kabiri. Ayobora polisi y'ubugenzacyaha ishinzwe gereza ya Mitiga i Tripoli, umurwa mukuru wa Libya. Ikinyamakuru La Repubblica gisohoka buri munsi mu Butaliyani gitangaza ko yafatanywe n'abandi banyalibiya, ariko ntikivuga umubare wabo, amazina n'imyirondoro yabo. Ntacyo guverinoma ya Libya na CPI barabitangazaho, ariko umuryango udaharanira inyungu witwa Mediterranean Saving Humans wo mu Butaliyani wanyujije ku mbuga nkoranyambaga ko Al-Masri yatawe muri yombi nyuma y'imyaka n'imyaka abahohotewe bamaze bamutangaho ubuhamya. Uyu muryango witangiye gutabara no gufasha abimukira banyura inzira z'amagendo mu nyanja ya Mediterane. CPI ishakisha Osama Najim alias Al-Masri ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu ntihwema kurega gereza ye ya Mitiga rero, kimwe n'izindi zitandukanye zo muri Libya, by'umwihariko ibyaha by'icarubozo cyane cyane kubimukira banyura muri Libya bagerageza kujya gushaka imibereho myiza mu Burayi banyuze inzira z'ubusamo. Mediterranean Saving Humans yemeza ko Al-Masri ari urugero ruto rw'imikorere y'ubutegetsi bwa Libya bwose muri rusange.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Aya makuru yose agezwe ko iyo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza, n'andi mushobora kuyasanga kuri www akaburungu radio yacu www.voa.com, adrese za YouTube yacu, IG na Facebook ni VOA radio yacu. mukanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku muri Republika ya Demokrasi ya Kongo, aho mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri abagwanya ubutegetsi bwa Kongo mu mugwi M23 bafashe centre ya Minova iri muri territoire ya Kalehe, intara ya Kivu yo mu manuko inyuma y'intambara yabahuje n'igisirikare cya Kongo. Abo bagwanya bo mu mugwi M23 bafashe iyo centre ya Minova inyuma yaho kandi mu mpera zindwi irangiye. Izi abo bagwanyi bafashe Lumbishi ndetse na Shanje. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umwe mu bari bahari bahunze kubera izongwa iyo ngwano.
Makuru yacu ni meza, ni muburu, nta makuru dufite. Ino twaye undi impunzi twarirutse uno turi muri Minova, niyo twahungiye twavuye muri Noro Kivu twahungiye Minova, niyo turi guhangayika. Mbega abantu bose nabona bari kwirukanga aho twahungiye, none ari kwirukanga ngo M23 yahagera, abikabase, abintuza, abibitonga, abingungu, abimurambi, abiya muri za nyuma na za Shanje, mbega niriya muri za Kiruku na za Karuba, bose batisika Minova, none bari kuraho bagana bashatse aho uragana bakahabura, ahubwo n'amabote gabuze aho gakwambukiriza abantu benshi, ahubwo bari kugwa mu kibaragwa mu Kivu.
None barahunga bahunga iki, bimeze gute?
Bari guhunga bari kuvuga ati wenda M23 nigera muno, wenda arije nabo irabatsemba.
None se ubu tuvugana M23 igeze he?
Bo bari kutubwira ko bamwe bari bitonga, abandi bari Irumbishi, bo abandi baririya ku Kagano, mbega irinyose yosheni yose nibo gusa bariho, nibo bahazungurutse.
Ariko se wowe muri iki gitondo wahunze uturukahe?
Yewe nahunze ndi guturuka Ikabase.
Yego, none ubu ngubu ugeze he?
Buno aho nari nturije ni Minova, niho nari nturije, none naho birakomeye. Buno turi gutekereza ngo turaganaho byatiyobeye.
None murahunga muri benshi, uko wababonye urabona ari abaturage benshi bakomoka muri utu duce twose uvugamo bahunga, cyangwa se harabahisemo kuguma mu ngo zabo?
Abagumye mu ngo zabo ni benshi, bari kunyuragingiranamo ntiwareba, benshi n'amabato gabuze ahubwo abaye makeya, kugira ngo bamwe bongere baje muri Goma, no muri Goma turukumbaho muri za Sake, naho ngo bari gutera bateye amabombe kugisha abantu. Mbega ni ukuvuga ngo n'ubusikane hano muri Minova basiyemo abantu bakeya.
Ingabo za Leta ya Kongo zirakora iki? Hari zubona aho ngaho iruhande rw'aho muri naho muhungira?
Bo zari zihari ejo zimwe, ariko buno zamaze zongeye, zimwe ziri kuja zirazamuka, abandi bakaja i Goma, izindi zikazamuka zasubiye ruguru nyine mu misozi, ariko abenshi bari kwambuka no bari kuja muri za Goma.
Urabona ari abasirikare barimo barwana cyangwa se n'abasirikare bahunga?
N'abasirikare bamwe bari bari guhunga, abandi bakazamuka bari kuja ruguru, bari kugenda bari kwirukankana n'abaturage.
None uko mwahunze muri iki gitondo, hari ikintu mwashoboye guhungana? Ndashaka kuvuga hari ibyabaramira nk'ibiribwa mwashoboye guhungana, cyangwa se mwahunze mwihuta byose murabisiga?
Ni ukwiruka gusa tu, umuntu ni uguta ibintu, nta kwiruka ugura avuga ngo hari ikintu urajana, ntibishoboka kuko twagiye turabita mu mazu nk'uko twarabitaye turukuza.
Ifatwa rya Minova ryemejwe na buramatari w'intara ya Kivu yo mu manuko, mbere n'abayobozi b'umugwi wa M23. Tukivuga ku mutekano mu buseruko bwa Kongo, umunyamategeko Moyizi Nyarugabo yigeze kuba umusenateri ku rwego rw'igihugu muri Republika ya Demokrasi ya Kongo, aratabariza abanyagihugu b'abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge baba mu misozi ya Minembwe iherereye mu ntara ya Kivu yo mu manuko. Mukanya mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye na Nyarugabo amubaza impamvu atabaza.
Impamvu ndabariza abaturage kandi b'ababyeyi bacu bari mu Minembwe ndetse no misozi miremire yose ya Uvira na Fizi na Mwenga, ni intambara imaze igihe. Ni intambara imaze imyaka hafi 8. Yatangiye muri 2017 imitwe yitwaje intwaro y'amoko duturanye batangira gutera imihana yacu yose bayisenya batwika bica abantu ndetse banyaga n'inka zabo kugeza aho abasore b'abanyamurenge bishyize hamwe kugira ngo bagerageze kudefanda ababyeyi babo kuko leta yarareberaga si ukurebera gusa ibyo byose babikoraga ihari ireba kandi abasore b'abanyamurenge bishyize hamwe bitwa ngo nibatwirwaneho baragerageza kurwanira ababyeyi babo na gakondo kugeza uyu munsi noneho leta imaze kubona ko abamayimayi mbese akazi yabahaye kabananiye yahisemo kubyikorera ubu ibihari ubu ni uko leta ubwayo yahamagaje ingabo nyinshi zimwe zanyuze ifizi zirazamuka misozi kwa Murima muri Mukoko zirarenga Minembwe izindi zanyuze Uvira zamuka kuwa Munde no kuwa Gasinda zirenga ku Ndondo nazo zirakomeza ubu zimwe ziri gukabara izindi mu Mikarati izindi mu Mikenge nazo zitegereje ngo zigere aho mu Mikenge zisanga izindi zihari noneho bazaterere rimwe ibyo rero nibyo maze iminsi wumva mvuga mbwira leta ngo mu Minembwe nta ntambara ihari nta mutwe urwanya leta uhari iyo myaka irindwi abo basore bamaze mu muri ariya mashyamba barwana n'abamayimayi gusa bababuza kwishyura ababyeyi babo no kubakura mu gihugu no kubanyaga ibyabo nkabwira leta nti nindi ishaka kurwana hari ahari intambara hariya haruguru yayinaniye nigende ifate ziriya ntwaro zikomeye ikoresha mu Minembwe n'abariya basirikare ibihumbi bagende baje kurwana muri Minova n'ahandi muri Nord Kivu hari intambara
ariko se Maitre Nyarugabo hari abashobora kwibaza impamvu mwanga ko ingabo z'igihugu ziza gukora akazi ko kurinda umutekano w'abaturage ndetse bakaba banakuraho n'iyo mitwe nka Gumino cyangwa se Twirwaneho iri aho ngaho muri Minembwe hari n'abashobora kuvuga ko n'iyo mitwe nayo rimwe na rimwe igira uruhare mu guteza umutekano muke muri ako gace abavuga ko ari uruhare rwa leta rwo kurinda abaturage bo mwababwira iki
ni uruhare rwa leta rwo kurinda abaturage ariko leta ya ntirinda abaturage nimba irinda abandi abacu ntibarinda icya kabiri ntabwo twigeze twanga ko ingabo za leta zirinda abaturage zinakontorora karere n'ubu zirahari n'ubu mu Minembwe kuri commune niho hari leta majoro ya brigade ya 21 irundu imisozi yose y'irundu iriho ingabo za leta mu Mikenge hari ingabo za leta mu Bijombo hari ingabo za leta mu Rurambo hari ingabo za leta iyo misozi yose irimo ingabo za leta ntabwo twigeze twanga ko ingabo za leta zikora akazi kayo ikibazo nuko izo ngabo zitagakora ikibazo cya kabiri nuko noneho zivuga zitwaza ngo zirashaka kuvanaho imitwe yitwaje intwaro uretse ko no muri iyo mitwe iyo bavuga Gumino korana na leta Gumino uri kumwe n'abo bamayimayi icyo bashaka gusenya ni Twirwaneho
hanyuma Maitre Nyarugabo hari n'abavuga ko ikibazo kiri hagati mu banyamurenge kuko musa nkaho mwacitsemo ibice hagati y'abashyigikiye leta n'abadashyigikiye leta abo bo mubabwira iki
ababivuga ni duruwa zabo ntabyera ngo de hari abanyamurenge kuko bashyigikiye leta umunsi bazaduhagurukira nabo ntibazabasiga gitwacitsemo hari abantu kubera imirimo yabo kubera shwa zabo nk'aba individu ariko ubwoko burahagaze nibwo bwose byirwanaho niyo mpamvu n'ubu tukiriho nuko ubwoko buri hamwe byirwanaho umunsi tuzaba tutagifite gakondo
Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha Lieutenant Mark Elongo avugira ingabo za Congo mu ntara ya Kivu yo mu manuko ntivyadukundira ariko yari yasohoye itangazo rivuga ko abagwanyi batwirwaneho n'abandi bafatanije bakoze ibitero ku birindiro by'ingabo z'igihugu zo muri batayo 132 ya brigade ya 13 ibarizwa muri lokalite yitwa Ugeafi hafi y'umugezi wa Luiko. Iryo tangazo rivuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zashoboye kubahasha zica batandatu zikomeretsa abandi 8 yavuze ko umutekano wagarutse asaba abanyagihugu gusubira mu mirimo yabo isanzwe y'iminsi yose. Tuve mu karere k'ibiyaga binini dukubitira ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kurahirira imigambi yishinze gushika ko kuri uyu wa mbere Perezida wa Amerika Donald Trump yashizeho ingingo zitari nke za Perezida zirimwo n'ivanwa ry'igihugu ciwe mu mashirahamwe mpuzamakungu arimwo n'ishami ryawo rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS. Muri izo ngingo z'umukuru w'igihugu kandi harimwo ihagarika imfashanyo ya Amerika igenewe ibihugu vyo mu mahanga mu gihe c'iminsi 90. Temistoke Mutijima aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru.
amenshi muri aya mategeko teka aribanda ku kibazo cy'abimukira nko gutangaza ibihe bidasanzwe ku mupaka uhuza Amerika na Mexique. Harimo kandi gukuraho itangwa ry'ubuhunzi no guhagarika uburenganzira mvukanwa ku bwenegihugu kuri bamwe mu bana bavukiye muri Amerika. Trump kandi yategetse ko hakorwa amagenzura n'amaperereza yo ku rwego rwo hejuru rushoboka ku bantu bose bashaka kwinjira muri Amerika. Anategeka ko guverinoma yamenye ibihugu bishobora kuba bifite inzira z'igenzurwa ry'amadosiye zirimo ibyuho kugira ngo abenegihugu babyo babuzwe kwinjira muri Amerika. Muri manda ye ya mbere, Trump yakurikizaga politiki y'ububanyi n'amahanga yo kugira Amerika nyambere ari byo America First. Kandi n'itegeko teka yasinye kuri uyu wa mbere rirategeka minisitiri mushya w'ububanyi n'amahanga Marco Rubio kuyobora umuhate wa ministeri ashinzwe muri uwo mujyo. Iryo tegeko teka riragira riti uhereye uyu munsi wa none politiki y'ububanyi n'amahanga ya Amerika izaharanira ishimitse inyungu za Amerika kandi izashyira imbere buri gihe Amerika n'abanyamerika. Donald Trump kandi yategetse ko Amerika iva mu masezerano ya Paris ya 2015 ku mihindagurikire y'ibihe, icyemezo n'ubundi yari yafashe muri manda ye ya mbere. Uyu mukuru wa Amerika yavuze ko iki gihugu gifite agahigo ko guteza imbere ingamba z'ubukungu n'iz'ibidukikije zikuye kuba intangarugero ku bindi bihugu. Ibihugu hafi 200 byasinyaye amasezerano ya Paris agamije gukumira ubwiyongere bukabije bw'ubushyuhe ku isi. Muri aya masezerano, buri gihugu kiyemeje kwerekana gahunda yacyo yo kugabanya ibyuka bihumanya cyohereza mu kirere bikagira uruhare mu mihindagurikire y'ibihe. Mu kindi cyemezo gisa nk'icyo yari yafashe muri manda ye ya mbere, Trump yategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu ishami rya Loni ryita ku buzima OMS. Umukuru wa Amerika yinubira imyitwarire y'uyu muryango mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 akaninubira ko gihabwa inkunga y'umurengera na Amerika. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri, OMS yavuze ko ibabajwe n'ibyatangajwe na Trump kandi yiteguye kugirana ibiganiro byubaka bigamije gukomeza ubufatanye na Amerika ku nyungu z'ubuzima n'imibereho myiza ya za miliyoni z'abaturage ku isi. Muri iryo tangazo OMS yagize iti kuva mu myaka irenga 70 OMS na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barokoye ubuzima bw'abatabarika kandi barinda abanyamerika n'abaturage bose ibyari byugarije ubuzima bwabo. Dufatanyije twaranduye indwara y'ubushita ya smallpox kandi twembi twageranye ku gasongero ko kurandura imbasa. Inzego za Amerika zatanze umusanzu kandi zinungukirwa no kuba umunyamuryango wa OMS. Mu kwita inkunga ya Amerika ku bihugu by'amahanga ko itajyanye n'umurongo w'inyungu za Amerika, Trump yashyizeho iteka ry'uko inkunga y'igihugu cye ku iterambere ry'amahanga yabihagaritswe mu gihe cy'iminsi 90 kugira ngo porogaramu itangwaho zibanze zikorerwe isuzuma. Inkunga nyinshi muri porogaramu yari yaramaze gutangwa n'inteko nshingamategeko. Kugeza ubu rero ntiharamenyekana neza porogaramu zizagirwaho ingaruka n'iriteka. Perezida Trump yanavanyeho iteka ryari ryasinywe n'uwasimbuye Joe Biden mu cyumweru gishize rivana igihugu cya Cuba ku rutonde rw'ibihugu bitera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Perezida wa Cuba Miguel Díaz-Canel asubiza kuri iki cyemezo cya Trump kuri uyu wa mbere yakise igikorwa cy'ubwibone no kwirengagiza ukuri. Ku bijyanye n'ubucuruzi, Trump yashyizeho itegeko teka risaba igenzura kuri amwe mu masezerano y'ubuhahirane arimo nayo igihugu cye gifitanye n'Ubushinwa ndetse nayo gihuriyeho n'ibihugu bya Mexique na Canada. By'umwihariko yahamagariye ko hakorwa igenzura ryimbitse ku bimukira baciye ukubiri n'amategeko ndetse n'injizwa ry'ikiyobyabwenge cya fentanyl kivanywe mu bihugu bya Canada, Mexique n'Ubushinwa. Mbere y'uko atangira inshingano, Perezida Trump yari yavuze ko ibyo bihugu bizasabwa kugira icyo bikoze kuri izo ngingo zombi kugira ngo bibashe kwirinda kw'amahoro ku bicuruzwa byohereza muri Amerika yakongerwa. Mu gusubiza ku itegeko ryari ryashyizweho muri manda ya Biden ryagombaga kubuza ikoreshwa ry'urubuga rwa TikTok muri Amerika kubw'impungenge z'umutekano w'igihugu, Trump yasinye itegeko teka ribwira Minisiteri y'Ubutabera kutubahiriza iryo hagarikwa kugeza igihe ubutegetsi bwe bwaba bwamaze kwanzura icyakorwa. Iryo tegeko teka ryahagarikaga ikoreshwa ry'urubuga rwa TikTok keretse gusa mu gihe icyo kigo gifite icyicaro mu Bushinwa cyaba kiyigurishije ku muguzi wemewe. Mu gushyigikira ihagarikwa, abategetsi muri Amerika bagaragaje impungenge ko guverinoma y'Ubushinwa ishobora kubona amakuru y'ikoranabuhanga y'Abanyamerika. Trump ubwe yagerageje gushyiraho ihagarikwa nk'iri muri manda ye ya mbere, ariko kuva mu byumweru bishize yashyigikiye ko TikTok yakomeza kuboneka ku bayikoresha muri Amerika, harimo n'uko guverinoma ya Amerika ishobora kugura imigabane muri iki kigo.
Urakoze Temistocle, tukivuga ku ngingo Perezida Mushasha wa Amerika amaze gufata inyuma yo kurahizwa amabanga iwe. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Jean Paul Rwitanaga amaze imyaka myinshi aba mu gisagara cya New York, bavugana ukuntu bamwe mu bahaba bakiye ingingo nshasha za Perezida Donald Trump.
Kuzerekeye ginikwa rya Perezida Trump nukuri rahagaritsa umutima abantu benshi ngaha kuko iki gisagara kimwe ubwoko bwinshi bamo bihugu bwinshi ari n'abantu batavuga mu makarti batavuga icyongereza bavuga ikishinwa hari bavuga ikiespanyol donc kuba dusaba abanyamahanga abantu b'amahanga baje kurondera ubuzima bwiza cyangwa gushasha ngaha ni benshi cyane rwose ibyo perezida Trump yatsindiye imitima itanga guhagarara kuko barazi yuko ku byerekeye ibintu by'abantu baza kuba muri Amerika n'ibintu yashimiye ko cyane muri kampanye ziwe ubu rero kuva aho bamwimitseho urumva muri iyi minsi rero hari ubwoba bwinshi
ibimenyetso ngo bamaze kubona ni nk'ibihe
hari abantu bo batanguye kuza barava aho umujyi wa New York baba bafatiye indaro batanga kuvayo baca batanga gusanzara ahantu baguye gutungwa icumi cya mbere icya kabiri naco abantu bararondera amazu abantu bafasha gutahura ibyo ari byo kugira bamenye bitegura n'abantu nyine biheguye yuko babona yuko ibishika birashika nta kundi natakwa bigenza tuzofatwa ndahuziye tuzohanwa ntaturiko tuzovugirwa ibyo bintu biriho n'abandi rero bavuze yuko ni ukuri hagupfa nabi umuntu batamwe gutekera bisubirinyuma ndaze nk'abantu bava muri Mauritania babiri n'umwe ava muri Senegal bazofata indege basubira inyuma bitanze bavuga ko bashaka gusubira hariya mugacu harabwoba bwinshi urumva hari abazohagarikwa mu isengero hari abanyeshuri bazofatwa ku ishuri
ikintu mwibaza ko kizohava kibera intambamyi nk'abapolisi cyanke abajejwe imbibe abazo ariko barangura icyo gikorwa nk'iki
ingorane rero aho bihagaze rero byose ntibipanze neza ngo umenye umuntu amenye ibyo ari byo ntawe ubizi neza ibizoshika bazi yuko uri ngaho ataye papuro ufise ataye amategeko utagogoreze ko muri iki gihugu cyose uzofatwa ugahagarikwa ugacishwa iwanyu icyo nicyo kizi nyine bizokigwa nyine bizopangwa nyine abajejwe imbibi bazokora na polisi yo ngaho arumva na mero w'iki gisagara cyo yavuze ko atazofasha abapolisi baje kubarondera cyangwa abanyeshuri abo bagiye bahagaritsaga bagiye ku ishuri cyangwa isengero ntawuzi neza gushika uno munsi harugwa mu maso bw'abantu mugabe bizoshika bizoshika ikitazoshoboka ndetse ya miliyoni 18 zose azoshobora kwirukana ngo mu myaka y'iwine bizogorana mugara bazobigwamo n'abazogimba naba niba bishikemo mugaga ntabwo ngo ni kiniki ni kintu kuri ico nobesha mugaba abantu bakora babisikwa ku mateleviziyo kujya babyumve ufise ingorane zingaha tumufashe tumurabire ntibizomorohera na perezida Trump kandi n'abo bantu bagiye batari mategeko yo kuba muri iki gihugu nabo ntibibyoroshe
abo bantu bahora babaho gute badafite uburenganzira bwo gukora akazi cyangwa bakora ku magendo
New York urumva icya mbere cyoco nko hari imbeho hatagukanyaho umuntu wese afite imbeho cyangwa ashonje hari aba baba batangukura ahantu hari amasare manini kujya baje kubayo nyine baba babayeho ngaha bamwe barisumamo cyane kuko New York gukora kuri bagendo biroroshe ariko kandi na n'umujyi wa New York wahora ubaha indaro ukabafasha ni ukuri icyuka kidashimye nta mitima ntiri hamwe kino nakubwira cyoco hari ubwoba bwinshi
mukanya gatoyi turasezerana mu biganiro twa twafite kuri isaha yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko Amerika izova mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gitahamagara y'abantu ku isi OMS avuga ko iryo shyirahamwe ryigenjeje nabi mu gihe cy'ikiza cya COVID-19 no mu bindi bibazo by'amagara y'abantu ku isi yahuye navyo abategetsi ba Taliban kuri uyu wa kabiri batangaje ko barekuye abanyamerika babiri kubasubiriza mu nkoko umwe mu banywanyi babo yarapfungiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera yagirizwa n'ibyaha by'iterabwoba n'urudandazwa rw'iyaburamutwe yarekuwe. Kuri uyu wa kabiri ingabo za Israel zavuze ko zakoze igitero mu gisagara cya Jenin mu ntara ya Cisjordania. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko cari kigenewe kurandurana n'imizi iterabwoba muri ako karere. Ibiganiro rero n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye. Dushimire abafashije ngo bishobore kurangurwa. Uwafashe amajwi ni Nadia Taha, byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije mukuri mikomari kumwe n'Ange Fidèle Niyongabo. Tubike abantu yatubifuriza kuroranirwa mu mirimo yanyu naho utaha.